Mu Burundi bahunze igihugu cyabo kubera umutekano muke warangwa mu Burundi mwaka 2015 hari abashikiye mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda n'abandi bagiye mikambi ya Mahama abashikiye mu bisagara uno munsi baremeza ko uko iminsi igenda ariko ubuzima bunanirana bakabura amafaranga n'ibikoresho by'ishuri abana bakirukanwa bikabatuma baheba amashuri aba ni bamwe mu bavyeyi bari bitabiriye umunsi mukuru w'impunzi wahimbajwe kuri wa gatandatu ku mpunzi zo mu gisagara cya Kigali bamenyesha radio Ijwi rya Amerika ko kugumiza abana babo mu mashuri byabananiye kubera amikoro make
amashuri y'imi Kigali arazimbye cyane abana hari abana bamwe bamwe birukanwa kubera babuze minervale nabagataha kubera n'inzara baba bashonje bakabura ibikoresho nukuje umuntu arasaba imana niko tubivuga ariko ibyo bintu byose biratubangamiye n'ukuri
kwigisha abana muri Kigali biragoranye kabisa biragoranye kuko ubu ibintu birazimbye na cyane cyane twebwe impunzi biraturemereye cyane twariruka ejo cyangwa ya ejo haheze tubura kubona utwo dukeya umuntu ashobora kujya akaronka n'utwo ashobora kuba yorihira umwana ku ishuri ariko ubu nayo kujya kugira umuntu ayobone biragoye kabisa
Patrice ntaduhoka arongoye impunzi ziba mu muji amenyesha ko abavyeyi batangira gusema mu myaka iheze abana hari bamwe mu Barundi babafasha ariko ubu bisa n'ivyahagaze bigatuma abaheba amashuri biyongera Patrice ntaduhoka naho yamenyesheje ko atabitigira inyezi nafise amenyesha ko batari munsi y'igihumbi ku munsi w'19 serukira
bari abavyeyi kandi birumvikana uri mu buhungiro batagishobora kwishyurira abana ko ASL yereka kwishyurira abana 2016 tugishika yindi myaka yose ntibasubiriye hanyuma twaciye twiyungunganya kugira dushobore kubishyurira abafise umutima wo gufasha abaturage baraturuguruza konte muri mezo sharomo baradufasha turayuguruza umwaka weze barabitura bishyura batari bake bari 3000 n'uburera abana twara twishyura bose bari mu bibazo n'ukuri
Impunzi zo mu mujyi wa Kigali ziravuzwa ku buntu ariko abana ntibigishwe ku buntu twabajije urongoye izo mpunzi nimba aho bahari insiguro nawe yishura ati
batubwira ngo kugira ngo bakwishyure amafaranga y'ishuri ngo nubuje mu nkambi nabo mu nkambi murazi yuko tari bose bashobora kubayo ku mvuzi zitandukanye hanyuma kandi twari dusaba tute amafaranga ngo kwishyure mu nkambi ngo yabishyurire aho bari kuko umwana yigahageze n'aha twasubiye gusaba dushimitse nk'umunsi mukuru ko bodugerageza icyo kibazo cyo kwigisha abana bakagidufasha
Abavyeyi rero bari bitavye uwo munsi mukuru wagenewe impunzi barasaba ababishoboye bose kugarukira kuri abo bana ubuzima bwabo bugiye guhagarara biturutse ku buzima bw'ubuhunzi abavyeyi babo babayemwo uwo n'umwe muri abo
Jewe no shimira cyane cyane iki gihugu cyatwakiriye turagishimira cyane kandi n'ubu kibandanye kidufasha mu kutwakira ariko ikintu nayisaba cyane nuko bo dufasha abana bacu bakiga kuko ni Burundi bwejo bukatwishura amashuri y'abana kuko biratugoye n'ukuri
tubibutse ko umunsi mpuzamakungu hari w'impunzi uhimbazwa buri mwaka igenekezo rya 20 kwezi kwa gatandatu kuva mwaka w'2001 icyo gihe gihurirana n'imyaka 50 yari iheze amasezerano agenga impunzi ku isi yatewe iki gikumu igenekezo rya 28 kwezi kw'indwi umwaka w'1951 yemejwe uwo munsi mukuru washyizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira impunzi zo ku isi yose zibukwe ingorane zabo zimenyekane hanyuma hatoga umuti utuma abantu badata izabo icyegeranyo cya buri mwaka cishyirahamwe ASL cyitaye impunzi ku isi cyasohotse ku gerekezo ya 16 za kuno kwezi kwa gatandatu cyerekana ko impunzi ku isi zimaze kurenga miliyoni 100 ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana UNICEF naryo nyene ryerekana ko mu mpera y'umwaka wa 2021 abana miliyoni 33 n'igice aribo bahunze ibihugu byabo ibice 36% ku ijana bakaba munsi y'ubugaragwa bwa Sahara muri abo bana icya gatatu cyabo nibo bashika mu mashuri yisumbuye nk'uko UNICEF ibandanye ivyerekana Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.